radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi, ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika biratangaza ko Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe afungiye mu mazu y'iperereza.
Afungiwe mu iperereza. Ibyo yagirizwa aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu.
Anyeshe bangira icenge umuvugizi w'ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Burundi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko rigiye kubakira amazu impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda.
Mfite abana umuryango w'abantu 8 ariko turara mu nzu duhagaze. Inzu yarasenyutse ndetse urabye uhagaze hanze umbona aho ndyamye uri hanze. Nukubwo imvura iguye amazi yose aherera mu nzu.
Umwe mu batuye mu nkambi ya Rusenda yanamakuru y'iwanyu mu ntara mbahaye ikaze. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ngiriho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, wiriweho?
Mwiriwe neza Venise. Turehera kuyavugwa kuri Sudani. Ibisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byarakuye abakozi ba ambasade z'ibyo bihugu muri Sudani. Ibindi bihugu biriko biratwara bene igihugu babyo mu bice bitekanye mu gihe impande zihanganye zagwaniye ku murwa mukuru Khartoum ejo ku munsi w'Imana. Ku gutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya Leta hamwe n'abaparakomando bo mu muhari Rapid Support Forces kumaze iminsi 8. Abantu 420 baramaze kwasiga ubuzima hamwe n'abandi amamiliyoni bugaraniwe mu mazu batagira icyo bifashisha mu kubaho. Mu gihe abantu bagerageza guhunga ako kaga k'intambara, ibihugu byatanguye kurungika indege no gukura bene igihugu babyo muri Khartoum. Bamwe mu banyamahanga barakomeretse. Ubufaransa bwavuze ko indege yabwo yatwaye abantu hafi ijana barimwo intumwa z'ishyirahamwe rya Buraya n'abo mu bindi bihugu batwawe muri Djibouti. Ubudagi bwavuze ko indege yabwo ya gisirikare yashyitse i Khartoum. Ubutaliyano nabwo bwavuze ko bwatwaye abanyamahanga ejo ku munsi w'Imana. Ghana, Ubuhindi na Libya byavuze ko biriko birakora kugira bitahukane abenegihugu bavyo. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko inteko zidasanzwe zabo zakoresheje za kajugujugu zikurayo abantu barenga ijana zibatwara mu kambi y'igisirikare cy'Amerika iri muri Djibouti. Muri Kenya naho ibiziga 39 biramaze gutorwa kugeza ubu mu itongo ry'umupastori muri icyo gihugu. Uwo yarafashwe yagirizwa kubwira abamuyoboka kwisonzesha gushika bafuye. Umukuru w'igipolisi cyo muri komine ya Malindi, John Kemboi, yavuze ko hari ibindi bisa n'imva kuri iryo tongo ry'umupastori Paul Mackenzie zibwirizwa kwimbwa kugira barabe ibirimo. Abamaze kumenyekana ko bafuye muri ubwo buryo bamaze gushika kuri 43, kuko abandi 4 batowe mu ndwi iheze bafiriye kuri iyo sengero yitwa Good News International Church. Abanyepolitike bakorera muri ako karere basaba ubutungane kutamurekura kugira iyo ngendo yo guhenda abanyagihugu ntiyandukire utundi turere twegeranye.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika kandi ni muri Ethiopia, umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yavuze cyo ku munsi w'Imana ko leta yiwe itangura ibiganiro n'umuhari w'abaroberi w'aba Oromo muri Tanzania ejo ku munsi wa kabiri. Buzaba bubaye ubwa mbere leta ya Ethiopia itangaza ku mugaragaro ibyo biganiro n'uwo muhari witwa Oromo Liberation Army, Ola Mufunyafunyo, umaze imyaka ugwanya leta. Umuhari Ola na leta bagirizanya ibitero bitari bike byakozwe mu ntara ya Oromia ya Ethiopia.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, iperereza ry'igisirikare cy'Ubwongereza ryatangaje ko Burusiya buriko burarondera abo bwise abagabo nyabo bwinjiza mu myimenyerezo ya gisirikare ngo bagwane intambara burimwo na Ukraine. Aya makuru yasohokeye ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Ubwongereza. yemeza kandi ko Uburusiya bwasohoye amatangazo n'ivyapa ku mabarabara ahamagarira abantu kwinjira mu gisirikare bwaremeye kandi umushahara ku bazokwiyandikisha gusa ubushikiranganyi bwo kwivuna basi bw'Ubwongereza bwemeza ko igitigiri Uburusiya bukeneye cy'abantu 400,000 binjira mu gisirikare gishobora kutazoboneka intambara hagati y'ibyo bihugu iracyabandanya itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryatangaje ko ibisasu 5 byo mu bwoko bwa misile byaguye mu gisagara cya Kharkiv ubuseruko bw'icyo gihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu bisambura amwe mu mazu.
Urakoze Aloyce Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye twizwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi ibiro by'umushingacyaha mukuru wa Repubulika biratangaza ko Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe afungiye mu mazu y'iperereza hatangajwe kandi ibyaha akurikiranyweho byashyizwe ahagaragara na Nyesi Bangirice umuvugizi w'ibiro by'umushingacyaha mukuru wa Repubulika
afungiwe mu iperereza ibyo yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu aragirizwa kandi guhungabanya ubutunzi bw'igihugu aragirizwa kandi n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko
umuryango we urashobora kumubona
uwo ntibarashobora kumubona ariko vuba bafite uburenganzira bwo kumubona
Anyeshi Bangiricenge yari mu ntara ya Cibitoke mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta kuri iki cyumweru umushinjacyaha mukuru wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yari yashyize ahagaragara itangazo ryemeza ko Alain Guillaume Bunyoni yafungiye mu gipolisi kandi ko ubushinjacyaha burimo kwegeranya ibimenyetso ku byo Alain Guillaume Bunyoni ashinjwa kugira ngo mu minsi iri imbere ajye kwe imbere y'ubutabera inkuru irambuye eloje birikaneza
n'urwego rwa mbere rw'igihugu rwemeje ko Alain Guillaume Bunyoni yahoze yamushyanganje wa mbere w'u Burundi yafashwe mu itangazo yasohoye kuri uyu wa Mungu Sylvestre Nyandwi umushikiriza manza wa kizigenza wa Repubulika yavuze ko ubu mu generali wo mu gipolisi abarizwa mu minwe y'igipolisi umushikiriza manza wa kizigenza wa Repubulika yatangaje ko Bunyoni yafatiwe aho yari inyegeje inyamuzi muri zone mubone komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi ku igenekerezo rya 2021 ku kwezi kwa kane umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika aramenyesheje abarundi n'amakungu ko General de Police Alain Guillaume Bunyoni ari mu minwe y'igipolisi ni ku itangazo ryasinywe na Nyandwi rivuga Anyesi Bangiricenge umuvugizi w'ibiro by'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yatwemereye ko iryo tangazo ari ry'ukuri ibyavuye mu isakwa ndetse n'ibindi bimenyetso bigaragaza ibyaha yoba yarakoze biriko biregeranywa kugira ngo azoca ashikirizwa umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika nawe aheza afata ingingo yisunze amategeko iryo tangazo rishimangira iryo sakwa rivugwa ryakozwe ku matariki ya 17/18 ku nyubakwa zibiri za General Bunyoni ziri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana mu manuko y'ubuseruko mu itangazo ryiwe Sylvestre Nyandwi yasigura ko kuwa 17 igipolisi kimaze gusanga Alain Guillaume Bunyoni atari kumuhaniwe mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ariho ibiro by'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika byaciye bisohora umutahe wo kumurondera mu ntara ya Rutana ijwi rya Amerika ryamenyeye ko inzu iri ku musozi rongero yasatwe atakintu na kimwe igipolisi n'igendereza byasanzeyo emwe n'isanduku mutamenwa nta kintu na kimwe carimwo niko amasoroko yo mu gipolisi yabwiye ijwi rya Amerika ku mutahe wasohowe n'umushikiriza manza kizigenza ku itariki ya 17 hari handitse ko yikeka ko bari bo bya z'amafaranga binyegejwe mu nzu za General Bunyoni harabibaza ko ashobora kwagirizwa cyangwa ategekwa ko izaha birimo amatungo adasiguritse ukunyonyora amatungo y'igihugu ukudindiza ubutunzi bw'igihugu n'ibiturire ariko umwe mu barongoye amashyirahamwe yigenga mu Burundi akorera mu gisata cyo kurwanya ibiturire atashimye ko umwirondoro wiwe uje habona amenyesha ko navyo bishobora kuburwa bahamwe igihe amashira hamwe n'ibinyamakuru basemerera basaba ko abategetsi babanza kwerekana amatungo yabo imbere yo kwinjira mu mabanga nk'uko ibwirizwa nshingiro ribisaba abategetsi uhereye kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu baraziyamirije amatungo yabonyoni ntiyigeze avugwa aja mu mabanga cyangwa yakuwemo bizogorana cyane kuvuga icyo bisunze bavuga ko afite amatungo adasiguritse nikavuga abantu batari bake bazi arenge bamwe bunyoni cyangwa abakoranye nawe ntibashimye gutanga umwihwezo ubiriko biramuba ko muri kino kiringo ariko akitangura gucunaguzwa mushingwa manza Dieudonné Bashirahishize akurikirana ibibazo by'u Burundi kuva kiri mu nani z'abanyeshuri muri kaminuza yabwiye ijwi rya Amerika inzira zibiri zishobora kuba ziri inyuma y'ikurikiranwa rya bunyoni
yoba bishitse hakaba hariho dosiye yakozwe neza ibyemezo biriho bagafata umuntu ahambaye nk'uyo yahambaye mu nzego imyaka n'iyindi yoba ari intango ariko nta muntu yoca sya bwose ngo ye mama ubusuma bugire butuzwe bwose burundu bishobora kubamwo amayira abiri ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga n'ibihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kugwanya bakabo koko birimo iyo ntumbero rero ntayiraboneka mu kuntu leta ikora ariko ikintu cyose kigira intango reka abarundi babitega amaso
kubwiwe cyangombwa nuko amategeko yubahirizwa mu kwa 12 umwaka uheze leta zunze ubumwe za Amerika zasubije kuri hano warenga yombe bunyoni zari zamukuye ko amezi make nyuma yo kujya mu mabanga mu kwa 6/2020 icyo gihugu cya rutura cyamwatse uburenganzira bwo kujya ku butaka bwacyo Amerika yikeka General Bunyoni kuba yaragize uruhara mu bikorwa bikabije bihohotera agateka kazina muntu mu Burundi Amerika yamwankiye gusa kujya ku butaka bwayo ntishobora gusaba leta y'u Burundi kumushikiriza urukiko mpuzamakungu urwo arirwo rwose kugira ngo umuburanishe ni kumwe mu bakurikiranira hagufi ibibazo by'ubutungane mpuzamakungu yabwiye ijwi rya Amerika itangazo ry'umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika rije nyuma yaho kuri uyu wa gatandatu umurwi w'igihugu wigenga ujejwe wateka kazina muntu Hussein Dahash utangarije ko wagendeye General Bunyoni yahafungiwe gusa Sixte Binyini Muraba mukuru wa Hussein Dahash yabwiye ijwi rya Amerika ko adashobora gutangaza ikibanza afungiwemo atubwira ko inshingano z'umushikirizamanza akizigenza n'ubushikiranganji bw'ubutungane n'umushikirizamanza akizigenza yirinze kubavuga mugara masoko yuzuzanya ijwi rya Amerika yatubwiye ko afungiwe mu gacoro k'ibiro by'iperereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ku cicaro cy'igendereza ry'u Burundi nta mushingwa manza araronka mwunganira kugera kuri uyu wa Mungu umukuru wa CNDH niwe yaroye imuhira kumuzanira impuzu zo guhinduranya niko amasoko yacu yatubwiye nkuko hari abatari barigeze bashimishwa n'uko yakwa bamucungera umutekano n'ubu hari ibihangange muri Centre de FDD mu ntwaro no mu nzego z'umutekano bitifuza ko bunyoni yacuranguzwa harashobora kumwumvikano akazokubitwa inkoni ngufi ubutungane nicyo gituma butihutiye kuvuga byinshi muri iyi dosiye niko amasoko yacu yongera ko kwa 21 tariki General Bunyoni yafatiweko niho Colonel Mugipolisi Desire Uwamahoro atwara igisata cy'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE yashikanwa mu ibohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero bw'u Burundi nk'uko amasoko yo kuri iryo bohero yabyemereye ijwi rya Amerika yari ihagaritswe kuwa 17 hatangura isakwa ku mazu ya Bunyoni umushikiranganji ajejwe umutekano Martin Teresa yabwiye amenyesha makuru ku itariki ya 19 ukwezi mu biriwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku idosiye y'iyo ntwazangabo yo mu minwe mushikirizamanza akizigenza wa Repubulika yirinda kugira ikindi kintu kinini ayivuga ko eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
bakunze baradiye ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Manda ya meza 6 yahawe ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba yashe ziri muri Republika Demokarasi ya Kongo yarangiranye n'itariki ya 19 z'uku kwezi. Mu gihugu benshi ntibavuga rumwe ku butumwa bw'izo ngabo. Goma jimisho kandi bakomera
amezi 6 arihiritse ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba yase zemerewe kwinjira mu Burasirazuba bwa Kongo mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano mu cyuterwa n'imitwe yitwaje intwari rwanya leta. Izi ngabo zoherejwe muri Kongo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara. Byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi 6 ari bwo manda ya mbere y'ingabo za yase zabirangiye, ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa. Abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda. Hari abifuza kwizi ingabo ziva muri Congo barimo John Banyene Baringene, umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru yose. Uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu Burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo.
Twebwe ntabwo turamenye icyo ingabo za EAC zaje gukora muri Congo, cyane cyane mu Burasirazuba. Ubungubu Perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu by'ukuri icyo ingabo za Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano. Kwa mezi 6 ashize ntacyo tubona cyagezweho, ahubwo M23 irakomeza gufata uduce twinshi. Ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu M23 ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u Rwanda kandi EAC nayo ibirebera.
Ku bwa Gentil Karabuka, umwe mu bayobozi ba societe civile mu teritwari ya Rutshuru, we abona ko nta tandukaniro riri hagati y'ingabo za EAC n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO.
Icyo MONUSCO yarakoze n'icyo ngabo za EAC zaraje gukora, turebe ko barimo bazungura tu, barimo bapica amafoto, bagakora n'ibyahe n'ibyahe, kandi no mu karere ko batuyemo, akarere ko M23 zivuga ko zavuyemo, ntacyo tubona ko bakoreye abaturage. Ariko tukaba dushaka yuko guverinoma yacu ya Congo itubwira twe abaturage EAC yaraje kutumarira iki, kubera na n'ubu ntacyo turareba icyo batumariye. EAC yashaka yuko yasubira iwabo, ingabo zacu za Congo ntabwo zananirwa gukubita yaduye ya M23. EAC baraje mvuga yuko baraje kudukora abamasikini, baraje kutubuza amahoro, kubura gusuma n'ubundi ko twabaga.
Ku rundi ruhande hari abasangiza ingabo zikwiye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Congo. Aba barimo Rudakubana Clema, uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi.
Nibura turabishima ho gatoya kuba abayase bari hano, kuko hano hari Abarundi. Impamvu twabishima ho gato ni uko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabariye y'abateroriste ba M23, ugasanga nabyo biri kudufasha, kandi aho bari abateroriste bakaba badahari. Ahantu bari tubona yuko yasahantiri abantu babo bisanzwe, nubwo aba ari gato ariko banayisanzura. Kuba ko tubanye n'ama EAC biba bidushimishije cyane, kushoboka ko twakabanye n'aba bateroriste n'amara ama parti rebelion.
Nyuma yo kumvikiza impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za EAC, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Luanda Batukezanga François, umuyobozi wigisha ibijyanye na diplomasi, imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari IORPGL, Université Libre des Pays des Grands Lacs mu rurimi rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma. Kwa mubaje uko wabona iki kibazo. Manda ya EAC irimo kurangira nibyo, kandi imitwe irwanya leta ya Congo iracyahari ntaho yagiye. Ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za EAC tena mu Burasirazuba bwa Congo. Oya, leta ya Congo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze, kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za EAC. Ntekereza ko yuko ubungubu twari dukwiye kuzira amahirwe kwebwe n'abakongomani bose. Izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri, ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya EAC ya mbere ntacyo yamariye abaturage.
Le résultat vraiment est négatif.
hagati aho hanigwa makuru wa gatanu hari hataganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya Yase ariko irasubikwa nta mpamvu y'irisubikwa yatangajwe kugeza ubu haba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri manda ikurikira ya Yase Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko rigiye kubakira amazu impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwe bari bamaze imyaka irenga itanu badahawe ishitingi zisakara amazu uvira Vedaste Ngabo
nyuma yo hase namwe mashyirahamwe akorera mu nkambi ya Rusenda muri Burasirazuba bwa Kongo isuzumye amwe mu mazu yagiye asenywa n'imvura ndetse nashaje ari muri site ya gatunguru ya mbere iya kabiri ya gatatu ndetse na site ya Rusenda zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zigaragaza yuko zugarijwe no kutagira aho zirara kuko mwe mu mazu zari zarubakiwe mu mwaka wa 2015 na 17 amwe yarasenyutse andi nayo mashitinga aratubagurika mu gihe izindi nazo ibiti byari bizubakishije byaboze
mfite abana umuryango w'abantu munani ariko turara mu nzu duhagaze inzu yarasenyutse ndetse urabye uhagaze hanze umbonaho ndyamye uri hanze nukubwo imvura iguye amazi yose aherera mu nzu
Mukeshimana Francine ni umubyeyi w'abana batatu yaherukaga guhabwa amashitingi yo gusakaza mu mwaka wa 2017 afite impungenge ko uburyo barara bavirwa bishobora guteza impanuka umuryango we
mbere guhe mu ijoro mpita ndaranicaye sisibira kuryama ubuhoho amaze iminsi ibiri no kugwarangira ngo ariremwo ndaranicaye mvoma amazi mena hanze ngomeza mpagaraye imvura nanisa hizo shobora kungwa ko ikamitana n'urubyaro kuko nta na hamwe mfise mu ngira
Ilange Olivier n'umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda yasobanura ko aseri yabasezeranyije ko igiye kubaka amazu y'impunzi yagiye asenyuka kubera imvura
byagaragaye ko by'ukuri amazu menshi yabomotse kandi abantu benshi batangira aho bakeka umusaya Dosha bituma hasere na senere bavuga yuko bagiye gusubiramwo amazu tuvuga yuko ibice 80 kuyijana bigiye gukogwa bigiye gusubirwamo kugira ngo izo mpunzi zironke aho zikifu musaya rero bakavuga yuko bigiye kugwa mu minsi ya vuba kuko biboneka yuko ibyo bikorwa bizogenda kuba ku masite na cyane cyane ku mazu asinzikaye niyazobanza kwanza gushyirwa imbere kubashikira abandi
nubwo hasere isezeranyiza impunzi ko igiye kuzubakira amazu zisanga yarikwiriye kwiga uburyo yakubaka amazu akomeye kuko iyo yubakishije amahema atobagurika nyuma y'igihe gito ndetse akanaguruka
ni by'ukuri ibyo twasaba hasi gasenere nidufashe nk'uko bafashe izindi mpunzi z'ahandi batorera umuti iki kibazo asangwa ari uko umurefije abaye ngaha yaratwarananiwe n'uburyo bwo kubaka aho hantu babanze basubire bagaruke bige isi badusizemo hanyuma baheze barabe ubundi buhinga bashobora kutwubakiramo amazu ashobora kuba yoshobora kwemerana n'iyisi yaho itika mu gihe cy'imvura kugira ngo amazu ntaze kwame aratugwako hasere n'umubyeyi nta kenye nasaba makungu canke bijya bihugu isanzwe isaba imfashanyo badukorere nk'uko bakoreye abandi barifije bo mu bindi bihugu batuzanira amabati
ngiye n'undi wa numbi n'umuyobozi wa komisiyo y'igihugu gushinzwe impunzi mu Rusenda avuga yuko basabye zimwe mu mpunzi amazu yazo yasenyutse kuba zigiye muri centre Eugene ndetse no mu centre Dakeye mu gihe hategerejwe yuko hasere itangira kubakiriza impunzi amazu inkambi ya Rusenge muri teritwari ya Fizi yarimo impunzi z'abarundi zirenga 2026 Oveda Sengabo ijwi rya Amerika uvira
Radio Ijwi rya Amerika tuje ku mwanya wa siporo duhere mu Rwanda ikipe ya Kiyovu Sport niyo iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu gihe hasigaye imikino ine kuri buri kipe ngo iyi shampiyona irangire Kigali Jean-Claude Munyandinda
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje hakinwa imikino y'umunsi wa 24 wari warabaye ikirarane ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itandatu ikipe ya Marine FC yatsinze Rutsiro FC ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade Umuganda y'i Rubavu Mukura Victory Sport yatsinze Espoir FC ibitego bitatu kuri bibiri kuri Stade Huye Butare kuri Stade Golgota Nyagatare ikipe ya Sunrise yatsinze Tensel FC ibitego bitatu ku busa kuri Stade yitiriwe Pele Nyamirambo ikipe ya Police FC yatsinze APR FC ibitego bibiri kuri kimwe Kiyovu Sport yatsinze Gorilla FC yose ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade Muhanga. Iyi nsinzi ya Kiyovu Sport yatumye ikipe igarura icyizere cyo kuba yakwegukana igikombe cya shampiyona, bishimangira amagambo umuyobozi wayo Juvenal Mvukehe yigeze gutangaza ubwo yavugaga ko azanyeganyeza umujyi wa Kigali.
Gutsinza umujyi byabayeho n'udusha twakoze muri rekiritema, haba abafana, haba abakunzi ba Kiyovu Sport ndetse n'abandi makipe muri rusange. Kiyovu Sport niyo kipe yagaragaye cyane ku isoko kandi igaragara ku mayere makomeye akenewe. Duhanga ngo hari amoperasiyo yagiye akorwa akomeye, nicyo twabaga twayagize mu ruhare. Ntabwo twavugwaga n'abantu bari bananzi, ariko bakumva ko hari umuntu wakoze operasiyo. Twagiye turekita amazina akomeye, amazina y'abastare.
Undi mukino wari uteganyijwe kwa gatandatu n'uwahuje ikipe ya Rwamagana City na Rayon Sport kuri Stade y'Ingoma. Uyu mukino wasubitswe utarangiye kubera imvura, wimurirwa ku cyumweru. Icyo gihe aya makipe yombi yaranganyaga igitego kimwe kuri kimwe. Ejo ku cyumweru habaye imikino itatu. Kuri Stade y'i Bugesera, ikipe ya Bugesera FC yanganyije na Gasogi United igitego kimwe kuri kimwe. Musanze FC inganya na AS Kigali ubusa ku busa kuri Stade Ubworoherane Musanze. Umukino wari wararanye hagati ya Rwamagana City na Rayon Sport warasubukuwe, urangira Rayon Sport itsinze Rwamagana City ibitego bibiri kuri kimwe. Kugeza ubu nyuma y'imikino 26 kuri buri kipe ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, ikipe iza ku isonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 56, ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite 53, iya gatatu ni Rayon Sport ifite amanota 52, Police FC iza ku mwanya wa kane n'amanota 45, ikipe ya AS Kigali ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota 43, iya gatandatu ni Gasogi United ifite amanota 39, Mukura Victory Sport ifite 37 ikaba ari ya karindwi. Ku mwanya wa munani turahasanga Etincelles FC nayo ifite amanota 37, Gorilla FC ifite 35 ikaba ari ya 9, ikipe ya 10 ni Musanze FC ifite amanota 38, Bugesera FC iza ari ya 11 n'amanota 29, ikipe ya 12 ni Sunrise ifite 28, Rwamagana City ni ya 13 n'amanota 26, ya 14 ni Marine FC n'amanota 25, Rutsiro FC ni ya 15 n'amanota 21, ikipe ya 16 nayo ya nyuma ni Espoir FC ifite amanota 17 n'umwenda w'ibitego 29. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Mu Burundi, ikipe ya Bumamuru yateye indi ntambwe igana ku gikombe cy'uyu mwaka mu mupira w'amaguru, imaze gutsinda Interstar Riziratungimana.
Umugwi wa Tigers niwe mugwi umwe rudende wo mu ntara hagati warose uburenganzira bwo kwinjira ku ntambwe ya kabiri mu higanwa ry'Uburundi bwose muri basketball. Muri uwo mugwi babona ko byose bigishoboka kuko no kugera kuri iyo ntambwe nta gihamana cyabayemwo. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyereza uwo mugwi n'umwe mu bamenyereza babunyoye mu Burundi, amenyesha mukamwemwe ntangere icyo bakesha icyo kibanza barimwo.
Tibikesha abarongoye umugwi wa Tigers kubona ko bashyizemo ingufu nyinshi kurondera abakinnyi bamwe mu batandukanye na kuri no kwitanga kugira ikipe ikine, bavuga ko muri rusange n'icyo tubikesha n'abakinnyi kuja hamwe bakumva icyo bashaka n'intumbero.
Mu ndinganizo nshasha y'iganwa ry'Uburundi muri basketball, uko imigwi irenze intambwe ibirekuriwe kongeramwo abakinnyi kugira yikomeze. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyesha ko muri Tigers bagiye kwikomeza kugira bazoshike ku ntumbero yabo yo gutwara igikombe. Amenyesha ko bagiye kurondera abakinnyi babiri b'abapivo.
Twaragerageje gushyana n'abarongoye umugwi bariko bari sana barabe ko tukoraho abakinnyi uko tubifuza n'abari abakinnyi baba batoroshe kuronka. Yego, umuntu ariko aragwanagwana mu byerekeye uburyo naho twaricaye turagana n'abarongoye umugwi bariko barashyiramo ingufu nyinshi barabe niba byoroshe nyine, ariko barashobora gushyiramo ingufu nyinshi cyane barabe ko abakinnyi boneka bamva ko bisaba uburyo bisaba ko bahemba bagira iki n'ibindi n'utundi turusho dutandukanye. Bavuga ko muri rusange n'ibyo turiko turajyamo, ariko nawe bakinnyi dushobora kongeramo babiri batarenze babiri.
Iyindi migwi yarose uburenganzira bwo kubandanya ihiganwa n'Urunani, Jimkana, New Star, Lemesha, Lezipo, Dinamo na Kern. Iyo migwi uko ari umunani izohura, hasigare ine nayo yongere ihure mu nkino za playoff. Gushika habonetse umugwi uzoserukira Burundi mu nkino za Basketball Africa League. Mu mupira w'amaguru naho, mu gihe hasigaye inkino zine ngo ihiganwa ry'Uburundi rirangire, Uwamuru yatsinze Interstar ibitsindo 5 ku busa yongera amahirwe yo gutwara igikombe cy'uno mwaka. Uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke wogaba ariko kuko Flambeau du Centre bagwanira icyo gikombe nawe nyene yaratsinze Magara Young Boys ibitsindo 4-1. Uwamuru isumbya muri kino gihe Flambeau du Centre inota rimwe. Izo nkino zine zisigaye nizo zizerekana uzotahukana igikombe cy'uno mwaka mu Burundi gitanga uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika zababaye ba mbere iwabo. muzindi nkino zabaye Kayanza United yatsinze Olympic Star bitsindo bibiri kubusa Rukinzo itsinda Aigle Noir kimwe kubusa Atletico New Oil yatsinze Bujumbura City bitsindo bitatu kuri bibiri na Burundi Sport Dynamic yatsinze Musongati bitatu kuri bibiri nyene Vitaro yangarije na Top Junior ubusa kubundi Messager Ngozi nayo inganya na Tigre Noir igitsindo kimwe ku kindi Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
ahantu dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi igihimbaza umusyi ikiba mu ngasire mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana